Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi umvikanira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda iri no kuri FM ku murongo w'ijanakane n'ibice bitatu i Kigali na 93 n'ibice bitatu i Karongi. Waeshatu radio yacu viewe akadomu com nurubu musanga ibiganiro byacu byose, naho kuri Facebook, X, Instagram na YouTube ni VOA radio yacu. Kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma ugiye kubagezaho amakuru muri uyu mwanya. Muri Afrika y'Epfo, abaturage barazindukira mu matora rusange ashobora kuzaba atandukanye cyane n'amaze imyaka 30 aba muri icyo gihugu.
Abanyagihugu bararindiranye igishika amatora azoba mu gihugu cyose bijanye n'icuka. Icuka kugeza ku uyu mwanya n'uvuga ko muri rusange ari cyiza.
Zeno Ndayisenga ni umusesenguzi mu bya politiki ari muri Afrika y'Epfo. Mu Rwanda amakipe azakina kimwe cy'akane kirangiza mu marushanwa ya Basketball Africa League yamaze kumenyekana. Israel ikomeje kugaba kwima matwi rero ubusabe bw'amahanga igaba ibitero mu mujyi wa Rafa mu ntara ya Gaza. Naho ububirigi bwahaye Ukraine imfashanyo ya gisirikare igera kuri miliyari y'amadolari ya Amerika. Amakuru arambuye ni mu kanya gato, tugumane.
Kunshuro ya mbere burendeze ingabo za Israel zageze hagati mu mujyi wa Rafa kuri uyu wa kabiri nk'uko babibonye babitangaje. Nyuma y'ibyumweru bitatu by'isibaniro n'intambara irwanirwa ku butaka muri uyu mujyi wo mu majyepfo y'intara ya Gaza, amahanga aramagana impfu z'abasivili bakomeje kuyigwamo. Imodoka z'intambara zirimo burende n'izindi zihetse za mitrayeze zagaragaye hafi y'umusigiti wa Al-Auda, umwe mu myanya ikomeye iranga umujyi wa Rafa nk'uko umwe mu babibonye yabyemereye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters. Abatuye mu mujyi wa Rafa baravuga kandi ko mu ijoro ryakeye ingabo za Israel zarashe mu mujyi zikoresheje indege na za burende zititeye ku byavuzwe n'amahanga ku cyumweru yamaganaga intambara muri uyu mujyi. Ibitero byo ku cyumweru byahitanye abanyepalestina 45 harimo abana, abagore n'abasaza, nyuma y'uko ihema barimo rifashwe n'umuriro uturutse ku rusasu. Espagne, Irlande na Norvège byari byatangaje ko uyu munsi biri bwemere leta yigenga ya Palestina ku mugaragaro. Ibyo bihugu bivuga ko byizeye ko icyo cyemezo byafashe kizihutisha inzira yo guhagarika intambara hagati y'ingabo za Israel n'abarwanyi b'umutwe wa Hamas ubu imaze amezi 8 ruhinanye. Agace kanini k'intara kari gatuwe n'abantu benshi ubu kahindutse umusaka kubera iyi ntambara. Abaturage bo muri uyu mujyi wa Rafa baravuga ko mu kirorero cya Tel al-Sultan, aho amahema n'ubwuga mu byatwitswe ku cyumweru mu gihe imiryango ihatuye yiteguraga kuryama, n'ubu hagisuka urusasu n'ingabo za Israel.
Tukiri kuri iyo nkuru, inama ishinzwe amahoro ku isi y'umuryango w'abibumbye yateguye inama yo kurebera hamwe uko bimeze mu mujyi wa Rafa nyuma y'uko ibitero by'indege z'intambara za Israel bihitanye abanyepalestina 45. Fidel Niyongabo, byifashe bite?
Imbere y'uko abagize urwego rwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi bahura abajejwe ubuvuzi n'ababa mu karere ka Rafa, batangaje ko ibindi bitero by'indege z'ingwano za Israel byabaye kuri uyu wa kabiri mu ikambi irimwo abanyapalestina. Iyo kambi niyo kandi inteko za Israel zakozemwo ibitero ku munsi w'Imana urangiye. Uyu munsi kandi ishami ry'ishyirahamwe ONU rijejwe gufasha abanyapalestina, UNRWA, ryatangaje ko abantu barenga umuriyoni bahunze akarere ka Rafa mu kiringo cy'indwi zitanu zirangiye. Ivyo vyabaye inyuma yaho inteko za Israel zitanga ibitero muri ako karere. Iryo shirahamwe ryatangaje ko abo banyapalestina batagira aho bahungira hatekanye. Mu bibanza bahungiramwo ntibaronka ibifungurwa n'amazi kandi babayeho mu buryo bubi cyane. Ishirahamwe UNRWA ryavuze ko gufasha abo bantu bisa n'ibidashoboka. Umutegetsi mukuru w'ishyirahamwe ONU ajejwe ibikorwa byo gutabara, Martin Griffiths, ku munsi wa mbere yatangaje ko ibitero Israel yakoze ku munsi w'Imana urangiye bidashobora kwihanganirwa. Mu itangazo ryiwe, Griffiths yaranebaguye insiguro yatanzwe n'umushikiranganji wa mbere wa Israel, Benjamin Netanyahu, ku ibyabaye mu karere ka Rafa ari kosa ibabaje. Griffiths yavuze ko kuvuga ko ibyabaye ku munsi w'Imana ari kosa ataco bivuze kubishwe n'imiryango yabo iri mu mubabaro. Yatangaje ko ishyirahamwe ONU ryagabishije ko ibikorwa by'igisirikare cha Israel mu karere ka Rafa bishobora gutuma haba ubwicanyi bw'agahomera bunwa. Israel yoyo yatangaje ko yishe abategetsi bakomeye babiri b'umugwi Hamas mu gitero cyo ku munsi w'Imana urangiye mu karere ka Rafa.
Kuri uyu wa kabiri, Ukraine yabonye imfashanyo ya gisirikare itanzwe n'Ububiligi. Iyo mfashanyo ifite agaciro karenga miliyari y'amadolari, harimo n'indege z'intambara zo mu bwoko bwa F-16 zigera kuri 30. Nanone Fidel Niyongabo.
Amasezerano yerekeye iyo mfashanyo yapfunditswe igihe Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yari mu rugendo mu Bubiligi. Zelensky yaragendeye kandi ibihugu bya Espagne na Portugal, aho ariko arondera izindi mfashanyo zo kwivuna ibitero Uburusiya bubandanya gukora mu gihugu ciwe kuva mu ntango z'umwaka w'2022. Zelensky yatangaje ko amasezerano yo mu kiringo c'imyaka 10 yagiranye n'abategetsi b'Ububiligi arimwo ivyerekeye gukorana n'icyo gihugu mu bijanye n'iperereza, kugwanya makuru y'ibinyoma, hamwe no kugwanya ibitero bikogwa ku vyuma nyabwonko. Ku munsi wa mbere, Ukraine na Espagne vyaratangaje amasezerano y'imfashanyo ya gisirikare y'agaciro ku miliyaridi n'imiliyoni 100 y'amadolari muri uyu mwaka, hamwe n'iy'agaciro karenga imiliyaridi 5 y'amadolari ya Amerika mu mwaka w'2027. Igihugu cya Espagne cyemeye guha Ukraine ibimodoka bya burende byo mu bwoko bwa Leopard n'ibisasi bya muzinga. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru ku mugwa mukuru wa Espagne Madrid, Zelensky yasavye ibihugu bicuditse byo mu burengero bw'isi guha Ukraine uburenganzira bwo gukoresha ibitero byo kwivuna mu bibanza bya gisirikare ku butaka bw'Urusiya ikoresheje ibigwanisho birasa kure cyane ivyo bihugu byayihaye.
Prezida mushya wa Senegal Bassirou Diomaye Faye yatangije ibiganiro bigamije guteza imbere ubutabera mu gihugu cye. Diane Nini nahazwe nibyo atubwira.
Ivyo biganiro biriko bibera i Dakar ku mugwa mukuru wa Senegal birimwo abakorera mu gisata c'ubutungane, abigisha muri za kaminuza, abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'abaharanira agateka kazi na muntu. Ingingo nyamukuru zizorimburirwa muri ivyo biganiro zirimwo umwanya imanza zimara ziriko ziraburanishwa, ubuzima abanyororo babayemwo n'ingene abahoze mu munyororo bagarukanwa mu buzima busanzwe. Guteza imbere gisata c'ubutungane wari umwe mu migambi nkura mutima President Bassirou Diomaye Faye yashize imbere mu kwiyamamaza kwiwe. Yugurura ibiganiro vyatanguye uno munsi ku rwego rw'igihugu i Dakar, yavuze ko vyihutirwa ko ubutungane bwa Senegal bunagugwa. President Bassirou Diomaye Faye n'umushikiranganji wa mbere wiwe Ousmane Sonko bashikiriye ubutegetsi bwa Senegal inyuma y'iminsi 10 bavuye mu munyororo. Abo bategetsi uko ari babiri n'abandi basangiye umugambwe akatari gake baragirije ubutungane bwa Senegal kutigenga no gukorera mu kwaha k'ubutegetsi bwa Macky Sall yahoze atwara ico gihugu.
Mukomeje kumva Radio ya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mugeno kuri w'eshatu radio yacu VOA akadomo.com. mukurikire aya makuru kuri Facebook, Instagram, YouTube na X, mudusanga kuri VOA radio yacu. Mukanya navugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Tuyahereye mu Rwanda, hafungiye umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwo muri Mali Kamara Ainea Ibrahim, akurikiranyweho ibyaha birimo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano bikekwa ko yakoreye mu gihugu cya Guinea Conakry. Eric Bagirubusa arakomeza.
Inkiko z'u Rwanda zigaragaza ko zafunze umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho muri Mali kuva mu kwezi gushize. Nkuko bigaragara mu cyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro Kigali mu Rwanda giherutse kumufatirwa, ubutabera bw'igihugu cya Guinea Conakry bukekaho Bwana Kamara Ainea Ibrahim ibyaha bibiri: guhimba, guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano, n'icyaha cyo kwiha ububasha ku mirimo itari yawe no kwambara umwambaro utakugenewe ugamije kuyobya rubanda. Ibi byaha Kamara aregwa n'ubutegetsi bw'igihugu cya Guinea Conakry ko mu 2015 yagiranye amasezerano na Ministeri y'Ubuzima y'icyo gihugu na Compagnie Sans Vie Proctos yo muri Guinea. Buvuga ko ayo masezerano yaragamije kubaka no gusana ibitaro byo muri Guinea. Bukavuga ko uregwa yahimbye andi masezerano ku ruhande ariho umukono yitiriye Ministeri w'Ubuzima w'icyo gihugu. Ayo masezerano aregwa guhimba, ubutegetsi bwa Guinea buvuga ko yayakoresheje mu nyungu ze bwite. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda busobanura ko ibikorwa byo gusana no kubaka ibitaro bitari bigishobotse. Aregwa ko yiyitiriye imirimo ya Ministeri w'Ubuzima muri Guinea Conakry, nk'uko ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwabwiye urukiko. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda bukavuga ko Kamara yashyiriweho urwandiko rutukura rusaba kumuta muri yombi kandi ko na polisi yo muri Gina yasabye ko igihe yafatwa yahita yoherezwa muri icyo gihugu. Ibi bikubiye mu nyandiko y'ubushinjacyaha bw'u Rwanda itanga ikirego. Kamara Enea Ibrahim yunganirwa n'abanyamategeko babiri Aloyz Mutabingwa na Colin Gatete. Bombi bahakana ibyaha bakavuga ko ubushinjacyaha butagaragaza izo nyandiko z'impimbano bumuregesha n'ibyo yazikoreshaga. Kamara kavuga ko urwandiko rutukura yashyiriweho urwandiko rusaba kumwohereza muri Gena ya Konakiri byose ari bihimbano. Avuga ko hari itsinda ry'abashaka kumufungisha ku maherere. Akavuga ko izo mpapuro zitagaragara ku rubuga rwa polisi mpuzamahanga Interpol, bityo ko iyo biba biriho atari gufata indege aza mu Rwanda. Ubushinjacyaha bwamusabiraga gukurikiranwa afunzwe by'agateganyo bugamije kubanza kunononsura iperereza kuri we no kumenya niba yakohezwa mu gihugu cya Gine ya Konakiri. Icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kimufungura by'agateganyo, Ijwi rya Amerika ifiteho kopi kigaragaza ko Kamara yafunzwe kuva mu mpera z'ukwezi kwa kane uyu mwaka, icyemezo kigafatwa ku itariki ya 21 z'uku kwezi kwa gatanu. Impapuro ze z'inzira zizwi nka pasiporo zafatiriwe n'ubushinjacyaha. Mu kumufungura by'agateganyo umucamanza yasanze witwa Jamila Uzamukunda ari inyangamugayo kandi yemera kumwishingira. Kugeza kuri uyu munsi tubagezaho iyi nkuru ntiturabasha kumenya icyagenzaga Kamara Kigali. Isoko yo kwizerwa ikemeza ko uyu watangaje ko ari uhagarariye leta ya Mali ikorera mu buhungiro yaba yarageze Kigali afitanye gahunda n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi. Kamara Enea Ibrahim yavukiye mu gihugu cya Mali, afite ubwenegihugu butatu: ubwa Mali, Ghana na Sierra Leone. Ibaruwa Ijwi rya Amerika yabonye yo ku itariki 9 z'uku kwezi yanditswe n'umwe mu bamwunganira yasabaga umunyamabanga mukuru w'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB gukurikiza iby'amategeko ateganya, rukamenyesha konsili ya Ghana mu Rwanda ko Kamara hafungiwe nk'umunyagana. Amakuru yari yakomeje kuvugwa n'abantu batandukanye yemezaga ko Kamara Ibrahim kuri uyu wa kabiri yaba yirukanywe ku butaka bw'u Rwanda akoherezwa mu gihugu cya Gine yari nacyo kimushakisha. Ibyo ari kumwe mu banyamategeko be yabwiye Ijwi rya Amerika ko nta byinshi yabitangazaho kuko agomba kubanza kugira ibyo yumvikanaho n'abavandimwe buregwa. Nubwo urukiko rwari rwategetse ko Kamara arekurwa by'agateganyo, duteguriye inkuru abanyamategeko bamwunganira batubwiraga ko agifunzwe. Hagataho kuri uyu wa mbere Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yakiriye mu biro bye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Mali Abdoulaye Diop icyarimwe n'intumwa yihariye ya Perezida w'inzibacyuho wa Mali. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Abaturage bo muri Afrika y'Epfo ubu bayiraye kwibaba. Ejo kwa kabiri na matora rusange muri iki gihugu gituwe n'abantu miliyoni 62, abarenga miliyoni 27 nibo biyandikishije kuzatora mu ntara 9 zigize igihugu. Ibiro by'itora bizafungura saa moya za mu gitondo ku isaha yo muri icyo gihugu, bifunge saa 3 z'ijoro. Ku isonga hari amashyaka 4 y'ibigugu arimo ANC rimaze imyaka 30 ku butegetsi. Diane Nini Nahazwe.
Mu gihe abanyagihugu bamwe bazi neza uruhande bazoha amajwi yabo, hari abandi bagishidikanya. Umwe mu banyagihugu Ijwi rya Amerika ryasanze mu ibarabara ryo mu gisagara cya Johannesburg yasiguye ko yipfuriza umugambwe ANC kugumana ubutegetsi.
Imyaka 30 ya demokrasi ndayifata nk'imyaka 30 yo gushyiraho ingamba zitandukanye. Hakenewe indi myaka 30 yo gushyira izo ngamba mu bikorwa.
Ivyipfuzo vya Tabu Molobi ashigikiye ANC biratandukanye n'ivya Karim Ezidine, umwe mu banyagihugu Ijwi rya Amerika ryasanze i Johannesburg. Arasigura impamvu Ijwi ryiwe azoriho umugambwe uharanira demokarasi.
Ni ukubera ko baharanira impinduka. Ibya ANC turabirambiwe. Turambiwe kumva amagambo atajyana n'ibikorwa. We've had enough of the
empty promises. Abasisanguzi batandukanye babwiye Ijwi rya Amerika ko imigambwe nka DA canke AFP izimbere mu ishigikiwe cyane. Ni mu gihe umugambwe ANC umaze imyaka 30 ku butegetsi ugenda utakaza icizere mu banyagihugu kubera ibibazo by'ibiturire n'uburongozi bubi buvugwamo. Dari Gleza yigisha vya politike ku makaminuza atandukanye y'i Johannesburg avuga ko ibibazo bihanze umugambwe ANC ari navyo vyatumye imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ironka icizere mu banyagihugu. Gleza ashira ANC ku rutonde rw'imigambwe itabangamiye iyo bahiganwa.
Well, Jacob Zuma's party Umkhonto weSizwe or MK.
Ishyaka rya Zuma Umkhonto weSizwe MK ni ikintu cyatunguranye bikomeye rwose. Ryinjiye mu ruhando rikererewe amatora yenda kuba kandi rihindura burundu buri kimwe. EFF rwose yibanda kubarwana shyaka runaka kandi barimo kwiyongera. Mu buryo bumwe MK ibangamiye cyane EFF kurusha uko ibangamiye ANC kuko irimo kwigarurira bamwe mu batanyuzwe n'uko ibintu biri.
Mugihe ibanke y'isi yose yemeza ko ibice 32% by'abanyagihugu ba Afrika y'epfo bageramiwe n'ubushomeri, abenshi mazotora bavuze ko bipfuza indongozi yoza ikemura ikibazo cy'ubushomeri, ubugizi bwa nabi buturuka ahanini kuri ubwo bushomeri hamwe n'ubukene.
Nini nahazwe tukiri kuri iyo nkuru. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo amaze kuvugana n'umusesenguzi mu bya politike Zeno Ndayisenga araho nyine muri Afrika y'Epfo.
Basoko nibo bavuze ngo inkoko niyo ngoma, nongaha rero mu gihugu cya Afrika y'Epfo aho bukera inkoko niyo ngoma, abanyagihugu bararindiranye igishika amatora azoba mu gihugu cyose. Ariko rero kubijanye n'icuka, icuka kugeza ku uyu mwanya icuka novuga ko muri rusangi ari cyiza, kiretse gusa ko hariho intara na cyane cyane intara yo KwaZulu Natal ariyo Jacob Zuma asanzwe atukamo, bibaza yuko hashobora kuzoba akajagari. Ariko nibyo abantu bibaza, ntabwo hari cyemeza. Ibyo babyibaza bisunze ko umugwi ujejwe amatora wari wemereye Jacob Zuma ko yokwitoza nk'umushinga mateka, ariko sentare ijejwe ibiro bashingiro ikaba yaramwankiye.
Biravugwa ko mu biyandikishije gutora ibice 42% by'abiyandikishije bari munsi y'imyaka 40, no kuvuga ko abakiri bato bazoba bagize igice kinini cy'abatora. Ibyo mu bisigura gute kubona abakiri bato bijukiye aya matora, bitewe n'iki?
Nibaza yuko ikintu gituma ugwaruka rwijukiye aya matora ari uko hari igitigiri kirenze usanga ugwaruka rudafise akazi, hanyuma bakabona yuko umugambwe uri ku butegetsi bagumye bawizigira muri kazoza, babona yuko umengo basa nk'abatazoshikirwa. Kuko nk'abagize ibice 70% by'abayobora umugambwe uri ku butegetsi usanga ari abantu barenze imyaka 50. Nico gituma rero usanga ugwaruka rwasidukanye n'iyonka kandi ukaca usanga rushigishiye iyindi migambwe atari umugambwe uri ku butegetsi.
Biravugwa ko umugambwe ANC ushobora kudashikana ibice 50% by'amajwi, muri ico gihe wotegerezwa kugira urunani n'iyindi migambwe. Mu gihe byoshika ntushikane ivyo bice, mubona uzoshobora kugira urunani n'iyi migambwe ko ari iyindi migambwe ikomakomeye nka Economic Freedom Fighters ya Julius Malema n'umugambwe Democratic Alliance? Mubona bizogenda gute umugambwe ANC udashikanye ibice 50% by'amajwi?
Kugeza ibyo tubona ubu umugambwe ANC urashobora kuzoza imbere mu kuronka amajwi, ariko icyizere cy'uko ushobora kuronka ibice 50% n'igice naho nyene bishobora gushika, naho nyene abantu babibona nk'igitangaza, kuko abenshi babona yuko umugambwe ANC uzoronka amajwi ari munsi y'ibice 50%. Nyuma yaho harashobora kuzokurikira umugambwe DA Democratic Alliance, n'umugambwe wiganjemo abazungu. Umugambwe ushobora gukurikira kuyo DA n'umugambwe EFF Economic Freedom Fighters urongowe na Julius Malema. Uwo mugambwe akaba ariwo uhurumbiwemo ugwaruka rwinshi cyane kandi abawugize ku bwinshi, ugasanga n'abantu baje bava muri ANC. Ubwa kane harashobora kuza umugambwe mushasha MK Umkhonto weSizwe urongowe na Jacob Zuma yahoze ayoboye kino gihugu. Ariko naho biri uko, nkuko nari nabivuze kare, abanywanyi b'uwo mugambwe baridogera cyane sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro ko yarenganije umukuru wabo Jacob Zuma mu kumuhakanira ku munota wa nyuma ko atarekuriwe kwitoza umushinga mateka. Bikaba byazanye rero icuka kitameze neza, kuko umugwi ujejwe gutunganya amatora wowo wari wemeje ko Zuma ari kuri kwitoza. Umugambwe ushobora gukurikira ubwa gatanu n'umugambwe FF Plus ni umugambwe wiganjemo abazungu baba Afrikaner bavuga icyafrikans, kandi bobo novuga ko mumbarire nkoreshe undi rurimi ruvuga ko bari très radical babona ko igihugu cyose cyosura gutwagwa n'abazungu bagiriza abirabure ko batabagaje kino gihugu.
Murakoze. Reka rero turindire amatora n'ibizo yavamo ngo tuzosura tugutera kamo utubwire kuzobona ibintu byavuye muri ayo matora. Amatora azabafise ingaruka zikomeye atari gusa muri Afrika y'Epfo no ku mugabane wa Afrika no mu bakungu muri rusange. Ndabashimiye cyane.
Namwe murakoze.
Amakuru ku ijwi rya Amerika tuyakomereze ku mikino y'irushanwa rya Basketball Africa League rikomeje kubera i Kigali mu Rwanda aha makipe ane azakina mu mikino ya kimwe cya kabiri kirangiza yamaze kumenyekana. Annette Mugabo.
Ayo makipe ni Al Ahly y'i Benghazi muri Libya yitabiriye bwa mbere irushanwa. Iyi yasezereye Al Ahly yo mu Misiri isanganywe igikombe cya bale ku manota 86-77. Muri uwo mukino umunyamerika Robert Golden niwe wagize uruhare rukomeye muri wo, dore ko yatsinze amanota 23 agatanga n'imipira yavuyemo amanota 10 kuri bagenzi. Uyu yaganiriye n'ijwi rya Amerika kuri iyo ntsinzi nicyo yiteze.
It was a big win for us. I don't think I knew it was big and then
navuga ko bishimishije kuba twarashoboye gutsinda kuko ari umukino w'ingenzi kuri twe. Ikikubwira ko ari umukino w'ingenzi ni ukubona abasore barira, aho nibwo uhita utekereza ko wari ingenzi cyane. Rero navuga ko ari byiza kuba twaratsinze. Ndakeka imbogamizi tuzahura nayo ari yabataka babiri bafite, rero tuzagerageza kubabuza gutsinda mu buryo bwose dushoboye kugira ngo bidufashe kwitwara neza.
When we're able to do that, I think we'll have a good chance of winning the game.
Mugenzi ukomoka muri Sudani y'Epfo Majoka Machala atangaza ko bafite akazi kenshi ko gukora kugira ngo bitware neza kandi negaru kugera ku mukino wa nyuma.
It is the first time for the team from Libya to be in the BAL and it's a big thing for them.
Nibyo koko n'ubwa mbere tuje gukina BAL, nakubwira ko ari ikintu gikomeye cyane ku banyalibya no kuri twebwe kuko ntabwo dusanzwe dukina no mikino nubwo iba buri mwaka. Rero nakubwira ko twaje hano guhagararira Libya kandi neza cyane. Iri ni irushanwa ryiza. Turi hano rero kugira ngo duhagararire Libya muri basketball binyuze mu mbaraga zacu mu buryo bwiza, kuko kuba twarageze muri kimwe cya kabiri bisobanuye byinshi kuri bo no kuri twe. Nk'abakinnyi dushimishijwe n'umusaruro wacu kandi intego yacu no gutsinda imikino ibiri isigaye tugatahana intsinzi.
We still got two more games to go, one tomorrow and the championship game, so we're proud of the moment but we still got a lot to go.
Mu yindi mikino yabaye, ikipe ya Rivers Hoopers yo muri Nigeria yasezereye US Monastir yo muri Tunisia yegukanye igikombe cya bare muri 2021 ubwiri rushanwa rya bare ryakinwaga bwa mbere. Yayitsinze amanota 92-88. Umunyamerika Divine Eke ufite inkomoko muri Nigeria akaba n'umwe mu bakinnyi ngenderwaho ba Rivers Hoopers, dore ko mu mukino batsinzemo US Monastir yatsinze amanota 16, yatangaje ko yiteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo ikipe itsinde.
My mindset was just to do whatever it is for the team to win.
Kubwanje ndi hano kugira ngo nkore buri kimwe ikipe ishaka kugira ngo igere ku ntsinzi. Irushanwa ni ryiza ndetse n'abakinnyi b'Abanyafurika ni beza. Ni irushanwa rikomeye kandi rituma abakinnyi bo muri Afurika bigaragaza ndetse rigatuma barushaho kumenyana. Nibwira ko mu myaka iri imbere rizaba rikomeye kurusha ubu. Nibyo koko ejo ntibizaba byoroshye kandi turabizi. Gusa tuzagerageza kwirinda gutakaza imipira kandi birashoboka ko twakwitwara neza.
Definitely for tomorrow we'll be rebounding because we know this team is very big and just rebound and limit our turnovers while getting better at that. I think we'll have a very good shot tomorrow.
Nubwa kabiri Rivers Hoopers yitabiriye imikino ya BAL kuko yaherukaga kuyitabira muri 2021. Kuri wa gatatu Rivers Hoopers iracakirana na Al Ahly yo muri Libya. Mukino wa kabiri wa kimwe cya kabiri uraza guhuza Petro de Luanda yo muri Angola yahatana na Cape Town Tigers yo muri Afrika y'Epfo. Ni ku nshuro ya mbere iyi mikino ya nyuma isigaye igiye gukinwa na kipe yegukanye igikombe irimo, nyuma yaho US Monastir na Al Ahly zifite ibiheruka zisezerewe. Nubwa mbere kandi umukino uzatanga igikombe uzakinwa na kipe yo mu bihugu by'abara birimo mu majyaruguru ya Afrika.
Papa Francisco kuri wa kabiri yasabye imbabazi mu buryo budasanzwe ku makuru avuga ko yakoresheje ijambo risuzuguza cyangwa se ritesha agaciro abakundana nabo basangiye ibitsina. Fidel Niyongabo.
Itangazo ryasohowe na Vaticano rivuga ko Papa Francisco adashaka gukoresha amajambo atyoza abakundana nabo basangiye ibitsina. Ivyo biro vyavuze ko vyasavye imbabazi abumvise ko baryojwe n'ijambo ryoba ryarakoreshejwe ryatangajwe mu binyamakuru. Mu nama Papa Francisco yagiranye n'abasenyeri 250 mu ndwi irangiye, hari amakuru avuga ko yakoresheje ijambo rityoza abakundana nabo basangiye ibitsina. Hari gihe ariko yerekana ko adashigikiye ko abakundana basangiye ibitsina baja mu mashure abategura kuba abapadiri naho boba biyemeje kutarongora. Ibinyamakuru bibiri vyo mu Butaliyano vyaratangaje inkuru ivuga ko Papa Francisco yakoresheje ijambo ry'ikiromani rityoza abakundana nabo basangiye ibitsina mu kuvuga ko abatari bake basanzwe bari mu maseminari. Ivyo Papa Francisco yoba yaratangaje vyaravuzwe cyane mu binyamakuru mu bice bitandukanye vyo ku isi, bikaba vyarashavuje abakundana nabo basangiye ibitsina hamwe n'abakatolika bemera muri rusangi. Bamwe mu bagize icyo bavuga ku vyo vyaratangajwe na Papa Francisco basiguye ko atarazi ibyo yari karavuga. Ibiro vyiwe vy'i Vaticano ntivyemeje ko yakoresheje ijambo rityoza abakundana nabo basangiye ibitsina. Ivyo biro vyatangaje ko nk'uko Papa Francisco yaronse akaryo ko kubivuga inshuro zitari nke muri Ekleziya Katolika hari kibanza kuri bose kandi abantu bose bafise akamaro.
Abagore mu majwi yabo ku ijwi rya Amerika.
Buri munsi kwa gatano mu kiganiro wanyu mu ntara saa 7:20 tugezaho ikiganiro cy'abategarugori.
Yakoze gutera iteka abigeme n'abafasoni ku ijwi rya Amerika.
Umuryango mu iterambere mu burezi mu kubungabunga ubuzima mu buyobozi no mu ikoranabuhanga.
Mwiza mu mugore no kwiteganyiriza
ni ikiganiro ku mibereho y'abategarugori mu Rwanda no mu Burundi mu karere k'ibiyaga bigari mu nkambi no mu bindi bihugu ku ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika ikomereze mu Burundi aho urukiko rw'ikirenga rwicaye muri gereza ya Gitega rwakomeje kuburanisha abashinjwa gufatanya na Alain Guillaume Bunyoni gushaka guhirika ubutegetsi. Colonel de Police Désiré Uwamahoro yasabye kwezwa hamwe na Comme Niyonsaba basabye rero uyubakaga amazu ya Guillaume Bunyoni barasaba kugirwa abere. Iyi nkuru turacyayi bategurira turaza kuyigarukaho mu makuru yacu ya mu gitondo. Mukanya gato turaba dusezeranyeho ariko tubanze tubibutse amwe mu makuru y'ingenzi twabagejejeho. Mu Rwanda hafungiye umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi ubwo muri Mali, Kamara Ainea Ibrahim. Uyu hakurikiranyweho ibyaha birimo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano bikekwa ko yakoreye mu gihugu cya Guinea Conakry. Ishyaka ANC riri ku butegetsi muri Afurika y'Epfo rihanganye n'andi mashyaka y'ibigugu mu matora ateganyijwe ku munsi w'ejo. Amatora azatangira isaa moya za mu gitondo akagera isaa tatu za nijoro. Muri iki gihugu rero gituwe na 62.2 million, abarenga 27.7 million nibo biyandikishije kuzatora mu ntara 9 z'igihugu nk'uko twababwiye muri aya makuru twabagejejeho isesengura ry'umwe mu batuye muri Afurika y'Epfo. Inama ishinzwe amahoro ku isi y'umuryango w'abibumbye yateguye inama yo kurebera hamwe uko imeze mu mujyi wa Rafa nyuma y'uko ibitero by'indege z'intambara za Israel bihitanye abanyepalestina 45. kuri uyu wa kabiri Ukraine yabonye imfashanyo ya madorari ya miliyari y'amadorari yahawe n'igihugu cy'Ububiligi. Inshuti nkare muduteza amatwi turabashimiye cyane ko mwahisemo Radio Ijwi ry'Amerika tubararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu biri imbere kuri mikro. Mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, amahoro n'amahirwe kuri mwese.